Imumva ni radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidèle Yongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fidèle tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI Ejo kuwa gatatu yavuze ko ihagaritse byaha byo mu ntambara yagiriza wahoze ajejwe umutekano mu gihugu muri Libya ku ntwaro ya Muammar Gaddafi. Inyuma yaho uyo yariko akurikiranwa na CPI afiriye ahitanywe n'urupfu rusanzwe. Mohamed Khaled Al-Tuhami w'imyaka hafi 80 yarondegwa ku ruhara yagirizwa kuba yaragize mu kugerageza guhohotera abari mu migumuko yo mu 2011 muri Libya. Imigumuko yaruhiye gukura Gaddafi ku butegetsi yaramazemwo imyaka 40. Mohamed Khaled yarondegwa ku byaha bine byo guhohotera gato ya kamuntu hamwe na bitatu byo mu ntambara yakoze hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi k'umunani 2011. Icyo gihe Gaddafi yariko aburizamwo abariko baramugumukana. Kibaye ikirego cya kabiri CPI hagaritse kuri Libya inyuma y'iyemezwa ry'urupfu rw'umukuru w'akagwi k'abagwanyi Mahmoud al-Warfari yari ku ruhande rw'umukuru w'igisirikare kigwanira mu buseruko ariwe Khalifa Haftar. Uyishwe n'umugwanyi ataramenyekana mu kwezi kwa gatatu 2021. Mutahe usigaye kuri Libya ni w'umuhungu wa Gaddafi Saif al-Islam yagirizwa nawe ibyaha bibiri byo kugateka ka muntu ku ruhara yagize kugukubagura abantu mu kuburizamwo imigumuko. Muri Afrika, Perezida wa Mozambique avuga ko abagwanyi b'abayisilamisti bagwanira mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bw'icyo gihugu bishe abantu batandatu babaciye amazosi banyuruza abandi batatu. Umuhari w'abagwanyi b'abayisilamisti mu buraruko bwa Mozambique uriko uriyagurira uturere dushasha naho abasirikare ba leta hamwe n'inteko z'akarere bari mu twigoro two kutuza mu ijambo yashikirije kuri radio y'igihugu ejo kuwa gatatu ari mu ntara ya Gaza mu manuko bw'icyo gihugu. Perezida Philippe Nyusi yaremeje ko abo banyagihugu baciwe imitwe. Yavuze kandi ko amazu atari make y'abanyagihugu yaturiwe ku munsi wa kabiri. Kibaye igitero cya gatatu cy'iterabwoba gikozwe mu minsi itanu muri iyo ntara ya Nampula muri icyo gihugu cya Mozambique. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Kamerune, aho leta yavuze ejo kuwa gatatu ko abantu batandatu bishwe n'igitero cyakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa bisi mu ntara y'uburengero bwa Kamerune. Ni ntara isanzwe irangwamwo umutekano muke kandi yamamwo ugutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora bavuga icyongereza hamwe na leta. Umushikiranganji wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko icyo gitero kuri bisi cyakoze ku munsi wa kabiri n'umugwi w'abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye. Ubwicanyi bumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 600,000 hamwe n'abashika umuriyoni bataye ingo zabo nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ryishinze gukinga amatati ku isi ariryo International Crisis Group. Abagenduzi mpuzamakungu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bavuga ko izo mpande zibiri zigwana zakoze amabi atandukanye harimo n'ibyaha byakorewe abasivile.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bategekanya kuzobonana mu ndwi iza mu nama izobera muri Uzbekistan. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bushinwa Andrei Denisov yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abo bategetsi babiri bazohurira mu ntara y'imi mu nama y'imigenderanire y'Ishangai izobera ku mugwa mukuru Samarkande wi Uzbekistani ku matariki ya 15 na 16 uku kwezi. Urugendo muri Uzbekistane arugize mu gihe goba nkuko bitekanijwe goba rubaye urugendo rwa mbere Xi Jinping akoze mu myaka 2 n'igice. Ibimenyesha makuru mu Burusiya bivuga kandi ko Xi Jinping afise n'umugambi wo kugendera Kazakhstan imbere y'iyo nama muri Uzbekistani. Perezida Putin na Xi Jinping baheruka kubonanira i Beijing mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri. Hasigaye indwi nke ngo Burusiya burungike abasirikare muri Ukraine. Abo baperezida uko ari babiri barasinye amasezerano asaba ko imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bibiri ibaho itagira imipaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika, amakuru y'ijyana hino ku isi, tuyabandaniza muri Siriya. Abantu 10 barafuye igihe inzu y'igorofa yabasenyukirako ejo ku gatatu mu gisagara cya Aleppo mu buraruko bw'igihugu. Itoroka nzo ry'amakuru rya leta Sana yavuze ko ibiziga by'abakenyezi batandatu hamwe n'abana batatu byatowe. Umwana umwe n'umugore umwe baratabawe bakugwa mu bihomoke by'amazu baca batwagwa mu bitaro. Icyo kimenyesha makuru cavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse kubwo kubura imishinge ikomeye. Ishyirahamwe ryo muri Siriya rijejwe agateka kazi na muntu ryavuze ko iyo nyubakwa yasenyutse yari mu mihana yahaheruka gutegwa amabombe hamwe na za misile. Intambara muri Siriya yatangwe mu 2011 imaze guhitana hafi igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu, yongera yangaza hafi icya kabiri cy'abo banyagihugu nyene.
Tugushimire Arayis Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ifise umushikiranganje wa mbere mushasha kuvejo kwa gatatu Jeve Nirakobuca, yemejwe n'inama nshingamateka n'amajwi 100%. Yararahiye mu nyuma yaho mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha.
Twebwe isubizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu, aho yasanutizera cane leta y'u Burundi ko inywa abantu babanebwe.
Uboneye agatondo rwasaye wowe mugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi asanzwe amushinga amateka. Aya makuru yihariye yerekeye Burundi tubafitiye ni mukanya gato y'umugume hafi ya radio yanyu. Uyu munsi Gervais Nirakobuca umushikiranganje wa mbere mushasha yasubiriye uwahahora Alain Guillaume Bunyoni, akaba mu nyuma yaho yarahiye imbere y'inama nshingamateka inyuma yuko imwemeje n'amajwi 100%. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Tumwemeje 100%.
Gervais Nirakobuca azwi ku zina k'ubuhizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitabye n'abatumwe uko bari 113. Ntambo mukuru n'amashingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye Perezida Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka 2 ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu rw'iturumbuka rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ubwirizwa nshingiro.
Ategerezwa kwemezwa n'abashingamateka 63, kandi ndakeka yuko umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Eka ni agatondo rwasa mukuru w'umugambwe Senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe n'umushingamateka asanga ata amategeko yaho nyanzwe. Rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayo catumye Perezida Neva kubura Alain Guillaume Bunyoni kitavuzwe umukuru wa Senere arakinuganuga.
Igize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishatse. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza guca abikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugura umwanya uri kurahureka kwifashisha inzego zijejwa amategeko n'amashinga mateka na ingingo z'amateka je ndumva yuko ari bizisanzwe
uko biri kose kiboneka nuko Javendera ko buca yarafite umuhezagiro watende DFDD y'umugambo w'ibwo butegetsi umwe mwagize inama y'inaribonye zawo kugihe kirekire akaba n'umushinga mateka zino ndarubukanye yabyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo gutabigora mu kumutora
bantu hayizi na approbation di bantu azira bwangu tutore ego cyo tubigenza gute ko twobigenza nuko twemeze zina bantu haye nta kabro ikenewe nta matora kenewe turemeze dukoma mashi yego nimuvuge kimwe dukoma mashi ah
imbere yuko aja kurahira mu nama nshinga amateka ku muhingamo w'abakuru uyu wa gatatu Bwana Jacob Chaya yabanje kugenwa na Perezida yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka
imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka n'inama nkenguzamateka jewe Lieutenant General de Police Jervendira Kubuca umushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwiriza bashingiro rya Repubulika y'u Burundi ndiyemeje kugwanya icyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu
Jervendira Kubuca yabaye umushikiranganji wa mbere ku nshuro ya mbere yaturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyiburengero bw'u Burundi aroye mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa cumi kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa cumi n'umunani kwa cumi yari yamaze kuba umushikiranganji umuryango w'ubumwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwamuntu mu 2015 gihe abatavuyemo n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cyateye imari yagafata kirangije ntawuze ni ubumwe bwa Buraya buzoca bumutezurira nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukora ibihano kuri Bunyoni yari yafatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene izo byaha ibogozi wa Jarenge yome Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa bya Hussein Rajab mu mwaka w'2007 icyo gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe Sende DFDD yaravuga rikijana hakaba hari abavuga ko umuhisi Perezida Nkurunziza ubwiwe yamuteka ibyo akora nk'uko n'ubu byavugwa ko Perezida Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza cyangwa atemeje kuva umugambwe Sende DFDD wahoze yari umuhari w'inyeshyamba z'abahutu uroye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bakomokamo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Bunyoni yabogojwe atigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yanze kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize we n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero ry'abaprotestanti bashima Imana ku vyijwi rya Amerika rikesha aburyizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa Leta maze agira ati n'ibiri imbere turabyiteze atagihindutse Leta nshasha iramenyekana mu masaha ari mu busi ya 28 yaza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mu mugambwe sene utavuga umwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakiriye gute isubizwa rya Alain Guillaume Bunyoni genzi wacu Diane nini nazwe yabibajije umushinga mateka agatondwa satwara uwo mugambwe
twebwe isubizwa giwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyo bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanu kizera cyane Leta yivuga ko irimo abantu babanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nk'uko ariwe abajejwe Leta yari kugira ingufu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya yari umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombora nuko rero tubifata
uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable Gwasa
umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo ukumva yuko hari agahanze ubashikiranganje bagize Leta kuvinya ngo n'uyu canje n'uriya biragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo Leta irongowe na Bunyoni imaze nuko ata bintu bigaragara byo byarakozwe wovuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro ya Sende DFDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wahari hawe yikeka bamwegereye mu mugambwe Sende DFDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nawe
ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tininaka umuntu yobifata nyine akafuta yuko naho coba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je no vuga nti ko barukubira kumbure ibyo avuga yuko mu namashyanganje n'abanyepe harimo abatashoboye
mukitegeki mwebwe mu namashinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega iki cyanye kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inamashyanganje ahanini je no vuga nti ico huko kokebura Gervais Ndirakobuca na Perezida Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro uko riri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko atari ubusenze DFDD cyazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me Bunyoni ariko asubijwe na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije inguvu tsabuza ko ayo maso asoma neza ibyo bwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze he icizere kikaba
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ivyo rero nivyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizokugira giteye intambwe imbere.
Honorable Agathon Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ibyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ibyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora iyo coup d'etat bavuga itanabaye ayo makuru ari ico muri ayo yumva ko gahono habe
no ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi suko abandi kakozi chanye mabuga babara wa hinga yivyo wawari kumarani kachanye kubuga mugabe chumunu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga umbure hari hiyo ivyo yobazwa numva kwa vyo wari bintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashaka gukora amakosa
Uburundi kandi no munsi honorable Agathon Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose nibere ryayaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibirege yaga ntibisanzwe ko n'abana b'abantu ko hoba ari mu buryo bwo gutunganya neza ibijanye n'umutekano naho nyene birashoboka ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
Honorable Agathon Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi CNL twashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta bakiye gute ihinduka muri politiki genzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe PASEM rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yatanguye amubaza uko abona ku ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo guhindura umushikiranganje wa mbere
igihugu rero arasure zanzira bwo gushyiraho umushikiranganje mushashi ubwizwa asinyira y'umwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi rero nta tegeko tubona umengo ryahonyowe ntadufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye ibi abarundi barimwo mu buzima bwabo bwa misi yose ingwara mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabubugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yuza iborohereza kugira barayo ko butunganizwa muri izo ngorane.
None nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane ku bijyanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru, mubiha insiguro nk'iyo bari imwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro.
Bose bino bivuga gucyo kuko ikugwa ry'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike shasha igirije mu ngiro, kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze, amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yaba ikarakurirako programme nyine politike guti reforme ziriko zirajya mu ngiro nizi. Ubu rero turarindi je hamwe nubona nk'ubu iyo leta shashije nka cya cyifuzo cy'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yabo mbere yuko bajya mu mabanga no kwerekana bayavuyemo, aho niho nuca avuga ati inzira atangiye kuguruka.
Ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane, akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena y'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa misi yose bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu, ugasanga ahubwo nicyo kibazo. Mwe mubibona gute?
Erigana mara agaciro burakubera abategetsi babyifashemo nabi, hanyuma politiki y'iterambere ntirije mu ngiro, igihugu ntikizegwe n'amakungu, naya mara agaciro agacabura burya ntaho bihagaze. Politiki yari indi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi. Ega nijye uburage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi bariko gukora nabi ni konsekansi, niyo ngaruka ya mbere ikishika, kuko abantu bifatamo nabi byaterambere ntiriheza ngo riboneke, kwa bimwe dushorera hanze mu mahanga ntibiheza ngo biboneke. Ubutunzi hari wari uko burasira ikigira kabiri abafashe muri shaka binzi bitaye mu Burundi bacamo gatuti harya nta politike nziza iyo ntibaheza ngo babizane. Harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu nayo ukora umuntu arwaye ugasanga aramenetse umutwe, ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwaye. Nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye ingene ivy'intwaro na leadership bitunganiye.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo, turagushimiye ku kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ihindugwa ry'umushikiranganje wa mbere mu Burundi ryanditswe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda nibyo adusomera.
Ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye ku ikugwaho ry'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arenga Iyome Bunyoni. Duhereye ku butumwa bwa Symphorien Nkengurutse agira ati: na Felicien ndiho ku bwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta ntumusige kuko tumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara. Jean Claude Hakizimana yongeye ko ati: komeranya kuba wa prezida utowe ubwa kabiri uri intwari, uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo. Niyuhire Mireyi nawe ati: ingoma zo mu isi zamazigenda zikuranywa. Jean Claude Hategekimana nawe agira ati: icyo novuga nuko Bunyoni ahemukiye wari yamugiriye icizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icyizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye nze Imana James Chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati aba bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahinzira umwansi Venetiza nawe yavuze ko hawa amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa n'uwo yizeye amutungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wabira ati bunyoni nabyo yarabereye na gato uyarabikwiye n'umukozi abikwiye hama barabe ntibamwangaze bunyoni bamucungerere utwiwe ntimumwangaze nimwene wanyu inkoni ntoyi mwavanye kure mwesi nawe n'umurundi muri byabereye nibamubwira umushikiranganje w'ubudandaji yobishobora Mutoni Aimable nawe ati neva nabandaniriza ho arabe n'abandi batifuza kubaka igihugu cabo mu mahoro no kuneza y'abene gihugu abakombore Imana ibimufashemwo tumuri inyuma naho Matie Elize nawe yanditse abaza ko bunyoni atarinjizwa mu mpimba Oscar Bakanibona ati turashimiye se Barundi kwatanguye gushitsa ibyo yavuze abasuma bose nabafate turamushigikiye Shimira Imana Jire nawe yanditse asaba umukuru w'igihugu ati nareke gutora muri CNDD gusa natore no muyindi migambwe nica Barundi twifuza naho Kwizera Abdara nawe ati perezida w'u Burundi yakoze neza ni gute umuntu yatowe n'abene gihugu ashaka gutegwa kudeta n'abantu bibona ko ari bo bakomeye mu gihugu twubahe demokrasi yacu abanyafrika dutahiriza umugozi umwe tuzogera kure nitwashigikira indongozi zitorewe n'abene gihugu naho Joseph yagize ati ariko ashiraho ubuteje ubukene abarundi ababuza guca ifaranga na moto na tukutuku aho yabuze ufise umutwe ku bitugu ahashira CNDD naco yanze nimbi harurira kuri abo biyita abajenero gusa aho n'ugushaka kwikingira ngo ntibamukorere kudeta Jean Claude Simeon Ndikumana ati ijwi rya Amerika nubabwira ko turi mu kanyamuneza ntangere kubandira ko buca atowe nka premier ministre ubutumwa bwa dushikiriye ni bwinshi cyane ariko reka duhereze kuri Leonika neza aho yagize ati ndamukeje nyakubahwa perezida hamwe ubutungane bukore ijwi rya Amerika kandi ryanavuganye kuri telefone n'abamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura bumvikanye berekana impungenge bafise n'ubwoba ku mpinduka mu ndongozi zikomakomeye z'u Burundi uyu munyagihugu yikorera utwiwe mu Burundi agira ati
ubwoba kuko n'abagabo babiri bakomeye bose bari mu mugambo cyane bigoye n'ibyo bimwe ubuntu ukuru rero ntihari uko kimenyereye kuva muri 2015 neza aho twari kumwe kuko turataha bari bavuga ati ahubwo duheze imyaka indi ngombwa kuko bavuye dusanga bifite ibibazo mu mugoroba kuko nimba yamushikiranganje wa mbere arashisha abari bamushigikiye byose biratuma umuntu yuzuye ubwoba
aha kandi hari n'abandi banyagihugu nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kuba icyo cemezo cyo gukura bamwe mu ndongozi zikomeye mu Burundi ari itegeko ry'umukuru w'igihugu atampungenge bibateye
umwenegihugu w'umurundi mba mu Burundi ntabwo babinteye kuko k'umukuru w'igihugu bafite uburenganzira byaciye mu mategeko byaciye imbere n'amashinga y'amateka iserukira Abarundi byemejwe n'amahengu z'amateka rero niyo zabatangwa n'imwe bifite gisunze amategeko gisunze ubizwa shingiro
nje kubwanje ntaco bintwaye ikigo bati mu banyagihugu acakiro
abandi bashimishijwe no kuba iby'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze iminsi yizeza Abarundi ko atanguye kubishyira mu ngiro mu gukuraho indongozi zidakozwa iterambere rishika ku mwenegihugu wese Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forest Rwanda
Njuti mwese mutwumva ho muri hose mubandanye mudushikiriza icyo mwibaza kwishyirwaho ry'umushikiranganje wa mbere mushasha mu Burundi. Njuti muduteze amatwi ahani ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Mugire ibihe byiza.